Mwitangazo mu gihugu jejwe kumenya kuri no kunywanisha barundi sa vera washizabona uvuga kuri korwa byo kumviriza abantu kumugaragaro bazi canke bafite amakuru kubwicanye bw'inkombe 1972 bwahitanye abahutu benshi izotangurira mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi nata munsi mu rwisa vera watanze iryo tangazo rimenyesha ko mu Ruyigi ariho hibonekeje amasura menshi n'abatanga buhamya bawemereye kuzogira icyo bashikirije kurusha mu zindi ntara kugira igikorwa giende neza abakomiseri bazumviriza abantu bazoba bava mu bwoko budasa mbega hazumvirizwa bande nibihe bisata n'inzego bizisungwa kurusha ibindi inyishu tuyihabwa na Pierre Kagahanda yicariye umukuru w'umurwi sever
umurwi sever uzokumviriza abo byerekeye hamwe n'amasura twifuza ko hamenyekana ibyatumye ayo mabi akogwa n'uruhara ibisata byabigizemo ibisata bya leta abikorera utwabo igisirikare igipolisi inzego z'ubutungane igisata cy'indero amabanki amashyirahamwe akora nk'amabanki imenyeshamakuru imigambwe imihari ikomoka mu migambwe amashengero n'amadini amashyirahamwe yemewe n'ayatemewe n'amategeko imigwi y'abantu bagiye hamwe
ndayicariye aramutwara mu rwego rwo kunywanisha abarundi arahumuriza nta muntu n'umwe mbere n'abikekwa ko ibyaha azokurikiranwa kuri ino ntambwe kubera izo byavuzwe
nuko ibyemezo twatororokanije bidashobora gukoreshwa mu kwagiriza abakorewe amabi amasura cyane abakekwa ko bakoze amabi
muri iki kiringo n'abantu b'imiryango cyangwa amashyirahamwe yafite ibyo avuga bifitanye isano n'imanza zaciwe mu buryo ntabanduka bazokwakirwa mugabo mu rwisa ver ushimangira wibutsa abantu ko atari sentare
ibishikirizwa bifitanye isano n'imanza zamaze kuba ntabanduka nabyo nyene birakigwa kugira bakorewe amabi basubizwa agateka umugwi sever warahawe n'uburenganzira bwo gushobora gusaba ko imanza zamaze kuba ntabanduka zisubigwamwo umugwi sever si sentare
igihingo kije inyuma y'imyaka ine umugwi sever wari umaze gucukura ibinogo rusange byahambwemo abantu bishwe mu rwimo rw'igihumbi 1972 rwahitanye abahutu benshi amashyirahamwe yaharanira inkehwa z'abatutsi yariyamirije iyo ngendo bavuga ko ubwicanyi bwahitanye abatutsi bwirengagijwe nubakiriko Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa Genocide Canada
gice cha Karuzi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nje mu 1972 kandi bizwi neza yuko mwaka w'igihumbi 1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamututse avugwamo keneye kwibuka keneye gukora ubutungane imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitu by'abahutu canke ukundi twe turafise ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba Cangozi aho mu kinogo kijya gikoreramo ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972
ariko muri sever n'ubu bavuga ko bitabatera isoni kuvuga ko urwimo rw'igihumbi 1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu
uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi tukavuga crime contre l'humanité ubwishanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi mu gihugu cyose
ibi na president Ndayishimiye yava muri ubwo bwoko yanaruye mu ishyamba yiteguriye gusesera amaraso ntibabihuriza ko n'uwo murwi
hari abacabaza bati none ko sever yamaze kuvuga ngo byirindwe na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga hari hava ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cyunguka iki none tuzoza turafata kamanyu mayo uburongozi bucyavuga ko muzaha kamanyu reka tu oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko icyo gihurongozi bw'igihugu buzoheza rero gakiri ico cegeranyo buce bwiga ingene tubugikoze muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camu gakorerako tuzoruhukira he muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
Uburundi ufite amoko amwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ONU yemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 mu Burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracaharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi 72 bwo kwitwa ibonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu gihumbi 1993 nyabuna hari bwo kwitwa ibonyabwoko Eroje wikaneza, ijuja Amerika.